serura ikiri ku mutima umwe nari mfise ku mugambi umwe nari naratoye mu bandi ahejeje kunkurira inkoni ku gishitsi nakoresheje uburyo bwose nongera nca mu nzira zose Yanse kwinjira yigumiye hanze Yanku rukundo kwanje Nagerageje kumusigurira Ibice bigiziri vuga gukunda Namweretse inyitangizo Nzamubwiye itsitso
Asibira amatwi
Nshitse ku gasozo yambwiye ngo
Inisoze nara asonzera
Ndamugobera ndamubembereza ndashishitira ariko yanaye kuwa amazi ambwira ko afise uwundi yikundira natitse butu
Kandi rukemera vyose haruwa